Tashimi kwa mzindute mru mfiliza Ijwi Rya Amerika. Radio Ijwi Rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 225 31 na 41 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu ikarongi muri Uganda turi kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriye mukambiye gushikirizwa na Jo Diane nini na hazwe ingingo nkuru ziyagize ingabo za Congo FARDC mu mfunyapfunyo no mu rwanyo ubutegetsi bw'ico gihugu M23 barayi batanye mu mitwe bikomeye barwaniye ahitwa Nzulu ni ku birometero 10 uvuye mu gisagara ca Goma.
Abaturage nago babura kuba bafite ubwoba kubera igoma bari kumva amabombe ahantu ho bari kugwanira ndagwari ari kure cyane ni n'umugi wa Wigoma.
Uyu numwe mamenyeshamakuru Felix Hangi Balume akorera Radio Mweso yo muri Congo. Muri ganino ku isi Ufaransa n'Ubudagi byaraye byiyemeje gukomeza umugabane wa Buraya. Muri Afrika naho Zimbabwe ifise ubwoba ko ingingo ya Amerika yo kuva mu ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo izogeramira cyane imigambi yo kurwanya sida muri ico gihugu. Idonido yano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sasa. Koze tukivuga ku makuru ya Amerika umushikiranganje mushasha jeje migenderanire ya Amerika n'andi makungu Marco Rubio yaraye atangaje ko politiki yo hanze ya Amerika izoshimikira ku nyungu nkora mutima z'igihugu n'ubu turacye kumena Fidel.
Marco Rubio abaye wa mbere mu bo Donald Trump yagenye kuja muri leta yiwe yemejwe n'inama nshingamateka ya Amerika yatangaje ko amafaranga yose Amerika izokoresha n'utwigoro twayo twose ku bibazo vya mu makungu bizotegerezwa kwishura ibibazo bitatu byoroshe bisabwa. Vyo babituma Amerika irangwa n'umutekano kurushiriza. Vyo babituma ikomera kurushiriza. Vyo zana iterambere kurushiriza. Marco Rubio yavuze ko mu gushira imbere inyungu za Amerika azotunganya ubushikiranganje bujejwe imigenderanire urangwa n'ivyumviro bishasha byumvikana kandi birashe. Yatangaje ko bizosaba guhindura imigambi imwe yahora ishimikirwa ko kudashimikira cyane ku bibazo bimwe no kuvavanura na bimwe mu byahora bikurikizwa. Rubio afise imyaka 53 muri iki gihe yarashigikiye ingingo za mbere zafashwe na Perezida Donald Trump zo kubuza kwinjira ku butaka bwa Amerika abimukiye isinzi batagira impapuro zibaha ubwo burenganzira. Yatangaje ko Amerika itazosubira gukora ibikorwa ibyo ari byo byose byorohereza cyangwa bituma abantu isinzi barondera kwinjira muri Amerika.
Fidel Niyongabo urakoze. Tuve ngaha muri Amerika tuja ku mugabane wa Buraya abayobozi b'ibihugu by'Ufaransa n'Ubudagi barayibiyemeje ko bategereza gufata ingingo zikomeza umugabane w'Uburaya. Fidel Niyongabo turacari kumwe.
Aba bategetsi bumvikanye ko ibihugu byombi bitegereza gukora mu ntumbero yo gukomeza kurushiza umugabane w'Uburaya. Ivyo Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yabitangaje nyuma ko abonanye na Chancelier w'Ubudagi Olaf Scholz i Paris mu Bufaransa. Scholz yatangaje ko Ufaransa n'Ubudagi bizokwerekana ingufu zavyo mu gukora na Perezida mushasha wa Amerika Donald Trump. Mu kiganiro bahereye hamwe abamenyeshamakuru mu biro vyiwe Palais de l'Elysée imisi ibiri nyuma y'uko Perezida wa Amerika Donald Trump ashikiye amabanga yo kuyobora Amerika, Chancelier w'Ubudagi Olaf Scholz yatangaje ko ari bimaze kugaragara ko Trump azoba ikibazo. Yavuze ko umugabane w'Uburaya utazotekerwa n'ubwoba canke ngo uheshe kwa ahubwo uzokorana nawe mu buryo bwubaka kandi udatinya kwerekana ku buryo bugaragara aho uhagaze. Chancelier w'Ubudagi Olaf Scholz yavuze ko ivyo bizoba uburyo bwo gukorana neza na Perezida mushasha wa Amerika. Uburaya na Amerika bihuzwa na kahise kamaze igihe kirekire k'imigenderanire ya kivandimwe no gukorera hamwe. Perezida wa Amerika Donald Trump aramaze gutangaza ingingo n'imigambi itari mike azofata. Scholz yavuze ko azorabira hamwe izo ngingo n'iyo migambi n'abandi bategetsi bakorana ku mugabane w'Uburaya.
Ejo rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru yacu tuyabandanirize ku mugabane wa Afrika neza na neza muri Zimbabwe ifise ubwoba ko ingingo ya Amerika yo kuva mu ishami rya ONU igitamaga y'abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo izogeramira cyane imigambi yo kurwanya sida muri ico gihugu. Ibindi na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Umushikiranganje rero ukigega ca leta muri Zimbabwe Ituri Nchube kuri wa gatatu yagabishije ko ukuva kwa Amerika mu ishyira hamwe OMS bishobora kugabanya ifashanyo yerekeye ubuvuzi ihabwa ibihugu nka Zimbabwe gihanganye n'ikiza cha sida Umushikiranganji Ntuli Mchube yayivuze mu nama ku butunzi ku isi iriko ibera mu gisagara cha Davos mu gihugu cy'u Swiss. Zimbabwe yararonse amafaranga arenga miliyoni 200 y'amadolari ku mwaka yahawe na Amerika biciye mu mugambi wa PEPFAR ugenewe kugwanya ikiza cha sida. Leta ya Amerika yahaye Zimbabwe amafaranga arenga miliyari 1,700,000 y'amadolari kuva mu mwaka wa 2026 agenewe gukomeza isata cy'ubuvuzi hamwe no gufasha abanyagihugu bagendana umugera wa sida. Ibi byemezwa na ambasade ya Amerika i Harare. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarataye igikumu ku itegeko ry'umukuru w'igihugu ryerekeye kuva kwa Amerika mu ishyirahamwe OMS hari nyuma yuko arahiye mu kiringo cya kabiri cyo kuyobora Amerika kuri uyu wa mbere.
Fidel Niyongabo urakoze tukiri ku mugabane wa Afrika kandi ishami mpuzamakungu ONU ikeneye byihuta imiliyoni 910,000,000 mu madolari ya Amerika yo gufasha abanyagihugu bo muri Nigeria amafaranga azokora mu byahe bisata.
Ishyirahamwe ONU ryateye akamo kerekeye ayo mafaranga agenewe gufasha abanyagihugu bo mu karere ko muri Aruko bushyira ubuseruko bwa Nigeria muri iyi ndwi. Ako karere karagremewe n'umugumuko w'abagwanyi b'abisilamu kuva mu mwaka w'2009. Ako karere karasinzikaruwe kandi imyuzure y'amazi yatewe n'imvura isegenya mu mwaka urangiye. Inzandiko z'ishyirahamwe ONU itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ryabonye zerekana ko abantu imiliyoni 7,800,000 bakeneye ifashanyo mu mareta atatu yo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Nayo ni Adamawa, Borno na Yobe. Ishyirahamwe ONU rifise imigambi yo gufasha abantu imiliyoni 3,600,000 muri bo. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryari ryatangaje imbere yaho kwa karere ko mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria gashobora kwibagirwa mu gihe ibikorwa byo gutabara bishimikiye mu bindi bice byo ku isi nka Ukraine, Gaza na Sudani. Icyegeranyo Leta ya Nigeria n'ishyirahamwe ONU byasohoye hamwe mu kwezi kw'11 mu mwaka urangiye 2024 cyerekanye ko Nigeria ihanganye n'ikibazo gikomeye cyane cy'inzara kitari bwibonekeze imbere yaho. Zitezwe ko abantu barenga miliyoni 30 bageremegwa n'inzara muri uyu mwaka. Imigambi ya Perezida wa Nigeria Bola Tinubu yo gutunganya gushasha ibyerekeye ubutunzi mu gihugu ibonwa ko ariyo yatumye ubutunzi buyanzara kurushiriza mu gihugu. Yatangaje ko imigambi yiwe gutunganya gushasha ubutunzi zotuma bukomera kurushiriza.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turacane mu mwanya w'amakuru yijya nino ku isi. Ibihugu vya Niger, Burkina Faso na Mali bitwagwa n'abasirikare bashitse ku butegetsi biciye muri coup d'etat vyatangaje ko bigiye kurungika inteko 5,000 mu karere ka Sahel kabandanya kuvugwamo umutekano muke. Fidel Nyongabo.
Umushikiranganji ajeje gukwivuna amansi wa Niger Salifu Modi yatangaje ko izo nteko nshasha zizoba zifise ibikoresho byazo bya gisirikare n'uburyo bukwiye bw'iperereza zizokorera ku butaka bw'ibihugu byombi uko ari bitatu. Ivyo bihugu byarapfunditse kandi amasezerano yo gukorera hamwe. Umushikiranganji ajeje gukwivuna amansi wa Niger yavuze ko inteko z'urunani ziteguye kandi ko bizofata indwi nke gusa kugira zibonekeze ku butaka bw'ibihugu byazitunganije. Yasiguye ko hari ibikorwa by'izo nteko bimaze gutangura gukorera hamwe hagati y'ibihugu bya Niger, Burkina Faso na Mali byakurikiye ingingo y'ivyo bihugu yo kuva mu ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi y'ibihugu byo muri Afrika yo mu burengero CEDEAO.
Ijwi rya Amerika. Aya makuru yose agezweho ijya nino ku isi n'andi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radiyacu VOA akaburungu com, adresi ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu mu kanya mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ayo mukare k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera muri Republika Demokarasi ya Kongo. Imigwano ikomeye hagati ingabo za leta y'ico gihugu FRDC n'umutwe wa M23 yarayibereye ahitwa Nzulo mu birometero 10 uvuye mu gisagara ca Goma. Abanyagihugu benshi bahungiye Goma mu nkambi ya Mugunga, abandi baja mu nkambi ya Bulengo. Umenyesha makuru Felix Hangi Balume wa Radio Mweso avuye mu gace ka Sake yabwije rya Amerika ko umutekano induro ucungwa n'ingabo za FRDC wa Zalendo na MONUSCO yabwiye Venus Tashimiman.
Hari impunzi nyinshi ziri kuba Iminova, Gwaremana, Zikajigoma kubera intambara ya M23, ariko Isake n'iki kigoroba donc hariho FRDC na Bazalendo nibo bari Isake buno na nibo bari gukontrola imihanda ivuye Isake Igoma ikaja igitanga Imweso ni imihanda zivuye Igoma Isake ziri kuja Irubaya ni Bweremana. Ariko mu kigo cya Nzulo niho habaye imigwano ya nyinshi kabisa mabomu yari ku kumvikana ahantu hose ariko uno nzuno iri mu maboko ya FRDC na bazalendo M23 iri kure cyane iri ku misozi iri hejuru y'icyaga cya nzuno niho M23 yari iri kurasa amabomu nyinshi cyane mu baturage niyo mpamvu abaturage bavuye nzuno bakajigoma abandi bari muri ka ya Bulengo Rushagala ariko buno ngumunyamakuru wo mu kigo nabuze yuko FRDC na bazalendo barisake ni nzuno
none wowe urambwira ko ubu ngubu ugeze igoma uvuye Sake umuhanda wanyuzemo waramahoro wawunyuzemo nta nkomyi nta kibazo wagize
umuhanda haramahoro kabisa ikibazo nuko abantu bari benshi cyane mu muhanda bari kwiruka n'intama abandi bafite ibintu byinshi matera amamoto byose ibintu byose byo mu rugo ko ikibazo cyo kuvuga ngo umutekano muke oya donc nta kibazo kabisa abantu bari gutambuka kandi buno Sake ndi kukonfirma ko abantu bari Sake hariho umuvuma abantu bafunguye amabutike bari kugurisha inzoga bari kugurisha byose nta kibazo n'inzuno nuko hari namara mu gitondo ariko buno nda kibazo gikomeye kubera abasirikare ba FRDC baba bafatanyije na bazalendo UNESCO n'abandi bari nzuno buno kugira ngo bakomeze umutekano w'abaturage
none aho ngaho mu mujyi wa Goma nyirizina umutekano wifashe ute abaturage bameze gute
bawuzi yuko abaturage ndago babura kuba bafite ubwoba kubera igoma bari kumva amabombe ahantu ho bari kugwanira ndagwari ari kure cyane ni n'umugi w'igoma ni ukuvuga yuko bagira ubwoba kubera ndago bari kugira ubwoba kugira ngo M23 irazigoma oya ariko ubwoba ni uko amabombe bari kurasa iri kwica abantu ikakomereza abandi igoma akazi kose mu muhanda imodoka amabanki amashuri donc akazi kose kari kugendeka nta kibazo
Felix Balume Hangi umunyamakuru wa Radio Mweso ndagushimiye
urakoze cyane kuri VOA turabakurikiraga cyane kandi Imana ibafashe
Sauti ya Amerika Yelewe Yelewe Nasikiliza Sauti ya Amerika
Ijwi rya Amerika duce tubandaniriza mu Burundi aho bamwe mu bakenyezi bari mu mashyira hamwe mato mato yo mu kibano bemeza ko bagabura umwimbu uva mu dufaranga bagiye baraziganya canke inyungu iva ku ngurane abanywanyi bagiye baragyungukira ko mu mpera canke mu ntango z'umwaka ivyo bigatuma baronka udufaranga two kwikenura canke two gutanguza imigambi mito mito ibindi kuri no nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifashijwe n'abakunzi bayo mu Burundi mwabisomerwa na Thierry Ndayishimiye
namashyira hamwe mato mato yo mu kibano usanga gwiriyemo abakenyezi bakora inama rimwe mu kwezi bakagenda bibangikanije udufaranga two kwiziganya tuba duhuye n'amikoro yabo abatugize bigana ko mu mashyira hamwe baziganya atari munsi y'ibihumbi 2,500 ku kwezi baribangikanya kandi udufaranga two kugarukirana ko igihe umwe mu banywanyi agize ingorane umunywanyi arafise uburenganzira bwo gusaba ingurane mu ishyira hamwe kugira ngo arangure umugambi muto agaheza kungukira ishyirahamwe abakenyezi baganiriye n'Ijwi rya Amerika baremeza ko ayo mashyirahamwe abafasha cyane mu igabura riherutse irakoze Florence yarose yashika ku 250,000 by'amafaranga y'amarundi
Feri yaratubwira akamaro kuko yazira hamwe akatubwira nk'akamaro nko kugura agatungwa cyangwa nko gufata amasi nyine yo tuzorima mu nk'imikere cyangwa ibijumu cyangwa ibigori kuko Feri amashyirahamwe ni meza cyane nubwo dutanga isoro gusa yazira hamwe yakaza yadufikira akamaro
Gatarina nibona nawe ati kuba mu ishyirahamwe ni ikintu mara mu buzima bw'umukenyezi.
Ituma dufasha nk'araho bukenye nk'agasufuriya ko gutekamo ugacyo kagura, naho bukenye agahuzu ko kwambara ugacyo kagura. Ntabwo izo bakenyezi kenshi turonka aho era umwe mashyirahamwe nyene tugaba umuntu agashaka kugura agahuzu yambara. Kandi biradufasha nk'abafisa abana biga bararonka n'amahera barashobora kuza yakenye nk'amahera y'ishuri atingurana agacakuranya kandi inyungu tabuna.
Iru ya Amerika jawajize kabura zane riti none iyo gabuye mwishira hamwe uribuka uwo mwubakanye na wati.
Basi ndaheruka nako mugurira mbere umupira ubu naho nshaka kumugurira ikostime ibihumbi ijana kandi yiro amafaranga avuye mwishira hamwe.
Kuja mwishira hamwe birafasha kandi guca kenge no kubahiriza agateka k'umukenyezi.
Kandi abakenyezi bari mwishira hamwe nibakunda guhohoterwa kenshi kuko baba bazi niyo bitu kandi baba bazi n'ababaha impanuro ku gihe baca bagenda kuyitora abo bantu nyine babaha impanuro. Mugabo utari mu ishyirahamwe nawe usanga n'izo ngorane ziwe zinyegeziyo kugira urinde uzimenye usanga zayarasinzikaye.
Ariko rero hari abakenyezi bihora bigora iyo hageze kugabura bakifumbereza nk'uko Irakoze Florence yabyiganije ujya Amerika.
Hari umuntu yarateye amahera turamahera y'iyingi 50,000. Achaziganye umwaka wose imisi ibiri rero bacha baratera umujyango we kubera yashiye hagarika kuziga bacha baratera umujyango wiwe cyayari hanyamahera telefone niyo yagwakirije benize z'amandroid.
Muntu mbere yo gukomeza ishyira hamwe abo bakenyezi baratanguye kugira imigambi rusange nkuko niyo Kwizera Filote avyigana.
Turakunze kugira amanama tukavugana hanyuma tukagira igikorwa duhuriyeko tukarima umurima wa rusangi canke tukororera hamwe ibitungwa dufatiye nko karorera ingurube bakora nk'ingurube nka zitatu zivyara gusa tuzororera hamwe ku buryo ishyirahamwe naho ryogomba kugira ingorane uca usanga canke umuntu wo mwishyirahamwe agize ikibazo ca tuzaturokoreranira izo ngurube canke naho tukadandaza tukagabura amahera hamwe ata muntu agira ikibazo.
Mu kigo gifasha gutegura no kurangura imigambi mito mito Magedi Cimakamba kirongowe n'umushinga wa Mani Irutingabo Jean Pierre aratera intege abo bakenyezi akabasaba ko umwaka uheze batoca bagabura amatungo yose y'ishyirahamwe ko bagumiza mu bubiko ayo gukora imigambi rusange kugira ngo barushirizeho kwiteza imbere.
Tiarive ndayishimiye urakoze kudusomira iyo nkuru tukivuga ku by'u Burundi. Ishami rya ONU gita amagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo na leta z'ibihugu birigize bafise umugambi wo guteza imbere ubuvuzi kama. Amwe mu maleta ari muri OMS aza yaratanguye gushinga amashami ashinze ubuvuzi kama. Ubuvuzi buhagaze gute none mu gihugu cy'u Burundi? Mugenzi wacu Thomas Kamirindi arabibaza Dr. Uwimana Albin umukuru w'ishami ry'abavuzi batagira imbibe mu Burundi. Dr. Alba na mgenzi wacu Thomas Kamirindi babiyagiye mu kiganiro muri Isanga.
Ugeze ku ntambwe novuga nziza ariko reka ntambwe urugero mu Burundi hariho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Muri ubwo bushikiranganji rero barashyizemo igisata kijejwe kuraba no gukurikirana ubuvuzi kama, ubwo buvuzi bw'imiti imiti y'ikirundi. Icyo ni icya mbere. Haraha n'umunsi mukuru wahariwe ubuvuzi kama urahimbazwa mu gihugu. Ikiza nuko mu Burundi muri iyi myaka turimo bamaze kwemera ubuvuzi kama bakabwemera bakamushyira no muri programa y'igihugu. Ni ukuvuga rero n'umuntu yaminonosoye akaza agasaba uruhushya mu ishyirahamwe ry'amagara y'abantu baramuhereza uruhushya.
Hari imigambi mwaba mwumva ihari yo gushyiraho amashuri tuvuge mu mashuri y'ubuvuzi mu mashuri y'ubuganga yo kwigisha iby'ubuvuzi kama?
Ndabye muri mu ntunganyo z'ubushyikirane bw'amagara y'abantu haraba no mu ntunganyo z'amashuri ya kaminuza. Icyo gisata nta kirimo kandi nta kimu navuga uko twembye mu Burundi turiko turakorera ko cyitwa Vision 20 Karani mu mwaka w'2040 yuko cyo bari igihugu cyiteyemereje cyifashe mu 2060 akaba ari igihugu giteye imbere. Rero ndiko ndaraba muri izo ntunganyo harimo iby'iterambere n'ibyo ariko ako gasata cy'uko ubuvuzi bw'ikizungu uba n'ikindi gisata gitanga ubumenyi kuri icyo buvuzi kama ntacyo ndabonamo.
Amazina yanjye ni Master Twagiraneza ndi Kigali. Rero ikibazo mfite kijya umuntu mu gihe yarwaye
abakwiye kugana abavuzi ba gakondo cyangwa se abavuzi batanga imiti kama, kubera ko hari igihe umuntu aba anafite uburwayi budasobanutse ariko no kwa muganga, noneho bikaba ngombwa ko akererwa kujya kwa muganga kubera ko yabanje kujya kwisuzumisha cyangwa se akabanza kwa muganga muri mu bitaro bya kizungu cyangwa se akabanza kujya kwa muganga kandi ari mu yakabayagana mu Kinyarwanda cyangwa se mu Kirundi. Aho ngaho aradumu ishusho rusange n'ibimenyetso umuntu yakaba yagiraga agahita amenya agomba kwerekeza.
Ubwa mbere muhera mu bavuzi b'ikizungu, kuko mu bavuzi b'ikizungu barashobora kukubarira cy'indwara byananiranye. N'akarorero dushobora kuvuga nk'indwara ya kanseri, kanseri abaganga barashoboye, hariho uburyo babikoramo bakavura, ariko barenge barakubariye ati indwara yovurirwa ngaha, ishobora no kuvurirwa mu Buhindi cyangwa ahandi cyane mu kurindira umuntu imitsi yiwe izogere. Muri icyo gihe rero abakubariye mu rundi mu yandi majambo kinimba hari ubundi buryo kwifashisha imiti kama kuko irabaho no mu bitaro.
Mumenya gute ko ifite ireme idashobora guhungabanya ubuzima bw'umuntu ngo imwangize? Muyimenya gute? Mufite aho muyigeragereza ibyo twakwita laboratoire?
Ego cyane, niyo dufise ntabwo ari nyinshi cyane. Uwa mbere dufise dukora muri ibyo biti by'imyimerere ni uvura kanseri, ubwoko butandukanye bwa kanseri.
Ni nk'ubuhe bwoko bwa kanseri muvura?
Ya mbere ni kanseri yo mu maraso yitwa leukemi, akaba kanseri y'ibere ku bakenyezi, akaba na kanseri yo mu gitsigu ariyo iva mu kintu bita ngo siroje. Ego siro ibivura novuga umuti w'amazi ubivura ni umwe, n'ibiti ubwoko butatu bw'ibiti twamura tukabiteka tukabona urugero twabitetsemo maze umuntu akabifata, kandi uwo muti nyine uravurana n'igikomere biriya bikomere byo muri estoma mu gifaransa babyita insere gastrike, ibisere aba ari ibikomere byamaze gutabagurika muri estoma. Uwo ni umuti navuga wa mbere kama. Uwo rero ndawushingiye intahe nk'umuganga ubwanjye narawufashe kuko nari nahuye n'icyo kibazo cy'igikomere cyo muri estoma.
Hejuru rya Amerika, amakuru yacu turabandanirize aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump aheruka kwimikwa mu mabanga ya perezida wa Amerika, yahaye iminsi 75 urubuga rwa TikTok yo kuba rurakora by'imfata kibanza mu kurindira ko haboneka amasezerano atuma rugurwa n'umunyamerika kugira ngo rugwemererwe kubandanya rukora burundu ku butaka bwa Amerika. Ni nyuma y'impungenge ikorwa barutanga amakuru y'abanyamerika ku Bushinwa. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Ishimwe.
Kimwe mu bintu bya mbere Donald Trump yakoze nyuma yo kurahira kuyobora Amerika kuri uyu wa mbere, harimo gushyira umukono ku itegeko riha nyiri uru rubuga rwa TikTok umuherwe wo mu Bushinwa iminsi 75 yo kugirana amasezerano n'umunyamerika wa rugura aho guhagarikwa burundu.
Ntekereza ko ntibonaga muri TikTok. Ubu noneho hari amakuru ngifiteho ntari mfite mu ntangiriro. Ariko nagiye kuri TikTok maze mbona amajwi y'urubyiruko ku kigero cya 36%.
Iki cyemezo nicyo cya nyuma cyabayeho kuri sosiyete ByteDance ifite urubuga rw'ikoranabuhanga, ifite icyicaro i Beijing n'abayikoresha bagera kuri 170,000,000 muri Amerika. Mu mpera z'iki cyumweru urubuga rwa TikTok rwabaye nkuru zimiye. Ni nyuma y'uko urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwemeje ko itegeko risaba ko ishami rya TikTok rihakorera rigurwa rigahinduka isosiyete y'Abanyamerika cyangwa TikTok igahagarikwa kubera impungenge z'umutekano w'igihugu. Ariko ibi byahise bihinduka nyuma y'uko Donald Trump agaragaje ko ashobora kuyongerera igihe. Nyiri TikTok Xu Chu wari watumiwe mu muhango wo kurahiza Trump abinyujije muri video yashyize ku rubuga nkoranyambaga yaramushimiye.
We are grateful and pleased to have the support of a president.
Twishimiye kandi tunejejwe nuko dushyigikiwe na perezida wumva neza iby'urubuga rwacu. Umuntu wakoresheje TikTok mu kugaragaza ibitekerezo bye nuko abona ibintu.
Ariko bamwe mu bahanga mu by'amategeko bavuga ko igihe Trump yongereye TikTok kuba ikorera muri Amerika bitazarengera isosiyete nka Oracle ikomeje gucumbikira TikTok kubera itegeko ryashyizweho ko n'inteko ishinga amategeko rikiriho.
And I suspect that Oracle shareholders and
birashoboka cyane kandi nkeka ko bafite imigabane muri sosiyete Oracle na bamwe mu banyamategeko baharanira inyungu. Ibi barimo barabitekerezaho muri iki gihe. Oracle yigeze kwishyira mu kaga k'ibirarane by'amadolari abarirwa muri za miliyoni, kandi nta kintu na kimwe Trump ashobora gukora kugira ngo akureho ako kaga.
Iki gikorwa cya Donald Trump gitandukanye cyane n'icyabaye mu gihe cy'ubutegetsi bwe muri manda ya mbere, aho yashakaga guhagarika TikTok kubera ibirego byatewe n'impungenge z'uko uru rubuga rwashoboraga kugira amakuru ya Amerika rusangiza Ubushinwa. Kugeza ubu rero, nubwo TikTok yongerewe iminsi 75 kandi bigaragara ko Trump ayishyigikiye, ahazaza huru rubuga muri Amerika haribazwaho cyane cyane n'abarukoresha.
Ijwi rya Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, nshuti bakunzi bacu, aha ni amakuru ya mbere ya kino gitondo twari twabateguriye agarukiye kuri micro mari kumwe na Diane Ninahazwe yabateguriye no ngenda yabashikiriza muhinga bw'ivyuma Nadia Taha yakoze, twari duhagarikiwe na Etienne Karekezi. Ekipe ya kino gitondo twese tubifurije kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose, ahanje turasubira mu bindi biganiro byo masaha ari imbere.
Radio, it's the America. Yabai, it's the Vito Chachu. Jamais.